mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nibaza yuko muri demokrasi murazi yuko igihambaye, mbega ko tutumira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abenshi aho bashize. Sinibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byo ubuza ko igihugu kibandanya.
Uwo ni Bwana Terence Ntahiraja, ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi. Avuga ko abantu babarirwa ku ntoki batabuza igihugu gutora itegeko nshinga muri kamarampaka. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika duhere hirya no hino ku isi. Perezida wa Iran Hassan Rouhani uyu munsi yasabye ko imbuga nkoranyambaga zongera gufungurwa zose. Ejo ku cyumweru Inteko Ishinga Amategeko yari yateranye byihutirwa ku kibazo cy'imyigaragambyo, yafashe icyemezo cyo kudohoraho gato kuri zimwe na zimwe. Yasabye ko ibigo bikoresha izi mbuga bibanza kwiyemeza gukumira abo bise abanzi b'igihugu bazinyuramo kugira ngo bahungabanye umutekano. Perezida Rouhani yanavuze kandi ko n'uyu munsi ko abategetsi bose bashobora kunengwa na rubanda. Kuri Perezida Rouhani nanone ibihangayikishije abaturage ba Iran si ibibazo by'ubukungu gusa, ariko ntiyasobanuye ibindi bibazo bafite.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Dukomereze noneho mu Burundi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yemeza ko amashyirahamwe 23 ni mu Burundi yatangiye umugambi teshwa ute wo guhamagarira Abarundi kutemeza itegeko nshinga batangaho itora ryabo. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Terence Ntahiraja w'umuhanuzi umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi, yemeze ko naho amashyirahamwe icyo amashyirahamwe yafatiyeho ntaho gishingiye. Yanavuze kandi ko ayo mashyirahamwe 23 nta yari mu gihugu. Ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru murabigezweho na mugenzi wacu mushya Remo Nzimana uri i Bujumbura.
Amashyirahamwe 23 yatanguje umugambi wo guhamagarira Abarundi kwiyamiriza umugambi wo kwemeza iminyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro rishasha ku wa gatanu z'ukwezi kwa mbere 2018. Niyo yatumye Terence Ntahiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati atanga ibiganiro ku bamenyeshamakuru. Ntahiraja yemeza ko ayo mashyirahamwe atabaho mu gihugu cy'u Burundi, eka ngo naho yoba abaho ngo nato abuze ngo kuko ari make ufatiye ku mashyirahamwe yigenga arenga 200 akorera mu gihugu cy'u Burundi.
Nubakarukayo twavuga tutazi mu bushikiranganji 13 muri ayo 13 yanditswe rwandiko, hakabaho n'ayandi ashika 5 asanzwe yarafuswe burundu, hakabaho n'ayandi 4 asanzwe yarahagaritswe ibikorwa byawo mu gihugu cy'u Burundi. Kuvuga amashyirahamwe atakibaho muri mara. Nagira nabibutse yuko nyine icyo gihe cy'u 2015 twari amashyirahamwe arenga 6,605 mu Burundi. Ubu dufite amashyirahamwe arenga 10,500. Aho yari kubakorera mu Burundi. Uhabiye kuba yari 10,500, nuko yari kubaserukira ubusa n'ibice bitatu cyo bitatu sivile mu Burundi. Nibaza yuko muri demokarasi murazi yuko igihambaye, mbega ko tutumira kuri iki kibazo bimeze gute iyo abenshi aho bashize. Sinibaza yuko ubusa n'ibice bitatu byo ubuza ko igihugu kibandanya.
Ku kibazo cy'ubwoba leta yoba ifise kubijanye n'ayo mashyirahamwe mu gihe yemeza ko ayo mashyirahamwe atanga uba afise, Terence Ntahiraja yishuye ko naho yafuswe abantu bayagize bakiriho.
Ni ukuvuga yuko ntibikiriho mugabo abantu barabaho, ishyirahamwe rirafu mugabo abantu bashya bafasa ibyo none, kandi ibyiyumviro by'umuntu akiriho bigumaho cyangwa bisigarana n'abandi. Nicyo gituma twagombye gukebura Abarundi tubaha umuco, Ashaka gucamo bindi bya zukonona naye muzaba bitakira aho je nibisanzwe aragumutsi bamaho.
Kindi uyasanzwe avugira ubushikira nkanje bw'intwaro yo mu gihugu hagati yagize itavuga ko nibijanye n'ibiharuro by'abantu bishwe n'abahunze igihugu byashikirijwe mu rwandiko rwayo mashirahamwe avuga ko ari kinyoma cyambaye ubusa.
Abarundi bishwe ni benshi si 2500. Iyo bavuga kuvuga abarundi bishwe mu Burundi bari guhera naho nyine imbere yaho barapfa reka duhere aho twibuka aho hagandagwanye n'icyubahiro umuganwa nduviko kwa gasore mu 1961 abagandagwe ni benshi n'umujyahuwe n'abandi bane baravuga banki rugira ibindi byinshi bigaruka baravuga ku mpunzi z'abarundi 1,220 aho baratomora ko bahunze mu 2015 iki giharuro ukivuze uri kuravanga n'abarundi bari bafite makambi ahanda bakarero inakivare mu buganda basanzwe hari abarundi tutarajya mu matora ya 2019 bahari barafata ibiharuro by'abantu bahunze kera nabubu bagaca babesha ngo n'abantu bahunze mu 2015 sivyo
kuvyasabwe nayo mashirahamwe kwa makungu eka n'abakuru b'ibihugu mu karere bahagarika uyo mugambi wa leta w'uguhinyanyura ibwirizwa shingiro Terence Nahiraja avuga ko ibijanye no guhindura ibwirizwa shingiro vyega abarundi gusa
hanyuma kandi bagaca bavuga yuko irihinyanyurwa ngo yihonyanga ingingo z'abakuru b'ibihugu ikintu kireke ibizo shingiro n'ikintu kivuga mu kirundi n'ikintu kijanye novuga n'ubwigenge bw'igihugu nta wundi muntu arekuriwe kwinjira mu byerekeye ibizo shingiro by'u Burundi ejo bundi aho mu Rwanda bari hinyanyura si niba ndakabaje kubaza abarundi cyane baje kubaza nyine icyo Petero Nkurunziza mu Buganda ngira mara byumvise nta ninga irahera sizi ko babaje kuza kutubaza ko bari hinyanyura nibaze bire ko hanga shimwe na gasuzuguru cyangwa na kagaye kugufata nko kumenga uburundi cy'igihugu gifite amategeko cikukiye kandi cigenga naho byakabaye ibintu byinyo bagize shingiro si president w'igihugu cy'u Buganda cyangwa w'u Rwanda cyangwa wa Kongo cyangwa wa Amerika avuga ngo je shaka kuza urihindura ku cyangwa urihindura
nayo kubyazikirijwe nayo mashyirahamwe ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rije guhagarika ibiganiro byari bisanzwe biriko birahuza abarundi kugira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko ibiganiro nyezina byarangiye ariko ngo ntibibuza ko abarundi bashobora kwicarana kugira bavugane iki cyanke kiriya ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Raymond ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi, abatuye mu bice byegereye Bujumbura barimo kugurisha amasambu yabo kubera ubukene bigatuma barushaho gukena. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Bujumbura Diane Donce mu ntara ya Bujumbura duhe inkuru irambuye.
Imitumba yo muri zone Muyira imwe mu yagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura iri muzifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sororezo na Kavumu nigwiriye kw'abantu benshi nko ku mutumba wa Kavumu abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo cy'imyaka 2. Urongoye zone Muyira Gedeo Mitabavuma asigura ko biva ko iyo mitumba yegere gisagara cha Bujumbura byongeye ifise amazu azimbutse yo gukota ariko rero ivyo bifise ingaruka kumvukira zaho. Ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima.
Umugabo mubivanye n'inzara ndashobora kumuhindaro na ka kandi nari nizigiye akampenda henda amereze nk'ibyo 500,000 uwo muriyoni ntari bwawo bone ako nari nzigaranye kumbure nka karya asigara ndisuza na kari zembone ikintu cyari gikwiriye nuko leta ikwiye kuraba ikurikize bwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumbura amashambu kare bamwe bamwe twaragena n'ingaho mu gipatiri tukarima ngaho umuntu yosira nk'ibitegwa 10 mugaba abapatiri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitungwa zabaye inka tukumba kwateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagaca bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragiramo ibiharage ugasanga bamaze guteragiramo ikibingo ndovuga bakubwira ko atari ngoje wawe ari tongo ryawe ibyo byose bigatuma rero inzara umigwirira.
Umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu Ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara byo mu bihugu bitaratera imbere ariko kandi akabona ko ingorane ihagaza hanini kukutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura. Umuhinga Ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane.
Izo ziba ingorane kuko mu gisagara ta kazi gakwiye kariho kuko yaba igihugu cyariko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonka ubuzi bubayabaye hanyuma naho kumbure yoba yari itongo ryiwe cyangwa yari parcelle agasigarana kantu gatoya agasigarana kazu abamwe utwo dufaranga yagurije iyo parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbure yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise nakazi kabayabaye kubera igisagara kiriko kiratera imbere arashabwira ka restaurant kasaba akazi yakubaka kararizamu akagiriki ariko ubu ivyo vyose biragoye
uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuri rigwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma dore katuri bikadusha integere be kubwirwa imirongo kuri Imana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none wari ufise icyo ukora rero zikaco kigutunze ari wakora utwufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva numbe amba haragana ho kwihangana birangirwa none ubundi batatugarukiye amazi yarenze inkombe hasigaye ko natwe dutangura kumena amazi none umva twoga kuma turindiriye ko nyene ngo hanyuma tuzoshike tupe natwe bazavasa ngo twakoze bidakorwa kubera ahebe kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene cyane kubura ko umuntu agira
umuhinga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngayimpenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva ku igwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikiba ari gisagara nacu geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ndibaheza ngo baronge ingene babaho mu by'ukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hatereza kuba hari akazi hatereza kuba hariho urudandazwa hajya hari urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukeneye buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye ku bukuru tudufaranga ari utw'agashahara turonse gutyo ngende ngure agapfuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agapfuko k'amakara mbike kuko ntabigenjeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makartie nko muri zingorane turimo usanga ubu butike bwarugaye
uyu muhinga abandanya avuga ko izingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamye igisagara cha Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi Kayanza na Rutana I Bujumbura Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Mari cyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu hashize imyaka itatu ihuriro ry'ibyiyumviro n'ibitekerezo ry'abarundi ryitwa Mouvement Orange mu Gifaransa disohoye igitabo rikubiyemo ibitekerezo byashingirwaho ku bukungu ku bantu bifuza gukora politiki Ibyo bitekerezo kandi binasanga gutora byafatira ku bushobozi bwo gutunganya igihugu. Mu kiganiro murisanga mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatumiye yaganiriye na Bwana Francis Rohero uvugira Mouvement Orange ihuriro ry'ibyiyumviro ryifuza guha umurundi impamvu zo gutora arebye ibyo akeneye mu mibereho ye.
Niho twari tugijije twavuga cyane ibintu by'ubutunzi muri iminsi turimo biraboneka ko abanyafrika benshi umengo bagomba gutimiragwe cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiriza ko byabacuye bufuni na buhoro. Iyo rero dusubiye muri kahise ukaraba ibihugu byose by'abanyaburaya ntibyagiye kugira ibyo bita colonization. Bimwe bimwe nibyo byarakuye amahigwe atari make mu byo byakuye mu bihugu bagiye gucura kunabora nk'uko babivuga, ariko hari ibihugu byinshi bindi byinshi kandi ari byo bifite amahigwe kuruta ibindi. Nk'akarorero tuvuga urazi mu bihugu bya Buraya igihugu cya Amerika nticagiye gukoloniza ibindi, ibihugu bya Suède, ibihugu bya Norvège, bya Finland, bya Iceland, bya Suisse, Denmark, ibihugu byifashe neza mu butunzi kandi bitagiye gukoloniza, taco byagiye kwiba. Bigaragaza neza ko aho bigeze byahagejejwe n'icyo twe kwita leadership. Hariho nk'ibihugu navyo usanga byaragiye gukoloniza gose, ibyo ni nka bya Portugal, bya Espagne, uno munsi usanga ari ibihugu Buraya usanga bikenye kuruta ibindi. Ni kuvuga ko twohezare ngo dutimiragwe kubandi. Ugiye kurabana nk'ibihugu byabaye colonize nk'ibyo muri Afrika byinshi mbere, ukaraba nk'ibihugu by'Ubushinwa uno munsi bigeze imbere cyane, ibihugu bya Korea du Sud by'Ubuhinde bigeze kure kandi byarabaye colonize. Tuba tugeze hano ikibazo tuti abantu ntibatimiragwe ku byerekeye iby'ubutunzi barimo, batimiragwe ku bandi, ahubwo nibiyumvire nivo ya leadership ibashobora kubashoboza ivyo bafise, aho bageze ubutunzi bafise biyumvire ingene babukoresha, ingene baronde ubwenge bwose bafise kugira ngo babushire mu kibanza bwotegerezwa kujamwo, hanyuma bigirire akamara abantu babo. Haheze imyaka 50 ibihugu byari bikenye no munsi murabona aho bigeze kubera nivo ya leadership bakoresheje n'ibyo bari bafise.
Nibihe biranga amahirwe y'abanyagihugu mu butunzi bw'igihugu uri kuravuga mu ntaravye politique n'ubutunzi n'ibintu bijana.
Ego cyane mu gitabo twanditse tuvuga ko amahigwe turayatandukanya n'ubutunzi. Hari abantu benshi n'ibyo usanga batunze mugabo badafise amahigwe, n'abantu bafise amahigwe kandi atari ko kwibaza ko ariko batunze. Ibyo ushobora kubigereranya n'iyo turiko turabivuga ibihugu bitubitse amahigwe cyane n'izo nari ko ndavuga bya Suède, bya Norvège, mu gihe ibihugu bitunze nka bya nk'u Bufaransa n'Ubwongereza atari byo bifise amahigwe gusumba ibyo bindi. Natwe iyo turiko turavuga aho tugejeje no munsi mu kwimvira iby'igihugu cyacu ni kuraba amahigwe y'Abarundi n'iki. So kuvuga si ububasha bw'amahere igihugu cyari gifise, ahubwo ni ububasha bwo guha abantu ibyo bari bipfuza. Ni nko kuvugwa ufite amagara meza, ni nko kugira kushobora kuronswa akazi bitagoranye abantu bakaronka akazi, ni kugira aho baba uburaro bwiza, ni mu bintu byinshi biraba ingene bashobora kuronka ibyo bipfuza byose byoroheje. Ni nkuko ko kuronka amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Ibyo rero dusanga ari byo byerekana abantu bafise amahigwe.
Umuntu yitegereze ufatiye kuri urwo rugero nivyo ibihugu biteye imbere ni usanga abantu bafise ibyo uri kuravuga byankenerwa ku banyagihugu, ariko urabavye nk'ibihugu nko muri Afrika ni ikibazo gikomeye, abana ntibaja mu mashuri bihagije, nabize ntibaronka akazi, mu bitaro nta miti, ugasanga amafaranga ku giti cy'umuntu aronka ku mwaka ari hasi cyane. Niki cyokogwa ku bwanyu kugira urwo rugero ruduge abanyagihugu baronka amahirwe?
Ego cyane, uza gusanga rero bimwe twariko turavuga mu buryo bw'amahera ibihugu bya Afrika biri imbere mu isi, mu bihugu bifite amahera menshi, mu bihugu bifite icyo twakwita potentialite yo gutunga, bifite potentiel ikomeye cyane kurusha ibihugu bya Buraya. Mugabe ikiguma kibura ni kimwe tugeze kuvuga ni leadership. Mbega mu myaka 50-60 tumaze ibihugu bya mbere bitanguye kwikukira, nibwo urugero rwa leadership bw'uburongozi bwiza buhagaze hehe muri Afrika? Icyo rero nicyo cyagumye kiri intambamyi, aho usanga turatunze nk'igihugu cy'u Burundi uravye ibyo gifise byinshi mu byo cyoba gifise potentiellement, kiratunze gusumba igihugu cy'u Bubiligi. Ni kuki none igihugu cy'u Bubiligi umengo kiri imbere yacu? Uraba nk'igihugu cya Congo byo n'akamara amazi, igihugu gitunze cyane ku isi yose, ni icya mbere cyangwa icya kabiri uravye ibyo gifise mugabo raba amakuba barimo.
Uri kuvuga amatungo kama?
Amatungo kama bafise, uraba ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise petrol, bifise gaz, bifise n'ubutare bwinshi buriko buraboneka ubunye, ariko buzoza kuba ikizobabaza aho abantu bazoza kubigwanira gusumba kubironkamwe amahigwe. Ibihugu byinshi byatanguye kuronka petrol muri Afrika nka Angola, murazi ingwano yabayeyo, muri bukingwano yabaye mu bihugu bya Nigeria, ahantu hose bantu bafise petrole, bafise za diama muri Liberia, muri Sierra Leone, murabona ibyabayeyo. Amatungo ya Afrika umengaza kutubera nk'umuvumo aho kubona leadership twoteza imbere kugira ngo ibisangize abantu. Ukamengo umwe mu bategetsi atunze afise ibitagenda i Buraya, amazu akamengo nizo barabira ko kwico gihugu cyo giteye imbere nta namba babirabira kugushobora kuvugwa kwabo bantu ingene bicara aho bigira muri za kaminuza mu mashuri aho bicara aho umwana umusanga afite igitabo ciwe yiga akamenya ibyo yipfuza byose mugabi wacu gasanga muri Afrika mu Burundi turi nyuma kubera ayo matungo ntitumenyesha cyakoresha aho gumengo cyakoresha mu kuja kunyiga abandi mu kuja gukekeza abandi gusumba
doko bwanyu rero byose bigaruka ku buyobozi bwiza kugira ibyo byose bitume ibihugu bitera imbere muri Afrika
ego cyane biva ku buyobozi bwiza nyamwe nafatwa kwa karoro rero urazi ibihugu bya Korea byari bikenye cyane umengo biri mu kaga muri mu gutse ngene cyabaye koreje ne gihugu cy'u Japan ngene cyamerewe nabi gushika mu myaka y'imyamacane 1950 raba aho kigeze no munsi gihari ubwo mu bihugu biri 10 bishobora kuba biteye imbere muri mu isi ikibuze rero samatungo amatungo menshi bihugu bya Afrika birayafunze bihugu byo muri Aziya y'ubumanuko mugabo n'umutima w'abantu baje imbere wo gushobora kumva ibyo bamarira abandi guharuruka imbega ko barundi ubuturi miliyoni 12 tuzobahaza gutakanya mu neza mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 ibibazo babasaguta ibisagara byacu bizobemeze gute imirima yacu izobisagute ni iki kibazo nyamukuru aho abantu bakwiye kwisubira ko yibaza aho usanga bamara imyaka bari ko baraharanira ico barondera mugabo bagera ku butegetsi mu gihe cyose kuva twikukira abantu bagasimbira ku kuryana kibazo iyo bavuye ukahayobego n'icyo ni ku rero n'uburongozi bwiza n'umutima bareranwa ukuva bari abana bari bameze gute bari bifashe gute kuva bakura baganiriwe iki n'abakuru babo ababyeyi babo baseku barabwiye iki uwo mutima w'uburyarya uri kuraza muri Afrika no mu Burundi wacu uvahe kuki wamaho igihe cyose nico ico kidashoboye kubaho uwo mutima w'uburyarya wo gusindira hamwe mu mitima y'abantu udashoboye kuba icyo no kwitametrize ngo tufate tumenye icyuva ko bamwe na bamwe bamenya ati ejo uzoje imbere afite umutima usaku bizogorana kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nico rero twebwe dushingira ko kugira ngo umutima w'uburongozi bwiza ntube icyivugo ahubwo ubu buzima bw'abantu
reka tuje ku mirongo ya telefone
muhiri wabo gushika aho batemberera
tuje ku mirongo ya telefone Innocent Nduwimana uratumva
yego ndavuga
uhamagaye birihe?
Ega mu kanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro terera?
Ni ikibazo n'icyumviro. Yego mena mu kuri cyane ikiganiro cy'igitangura. Yavuze yuko ngo mu mavuriro nta meeting hari ngo myinshi ngo kandi ngo abigisha ngo ni bake ngo kandi ngo hariho ngo nabahije ngo batagira akazi. Noneho hosabwa iki kugira iyo miti iboneke canke ubabo takaje kugira bakaro none ubona ho kugwa iki kandi yavuze ngo none cy'ubutunzi zitere imbere ngo tutera dusubire inyuma none kugira igihugu cyacu gitere imbere nk'abanyamahanga none ho kugwa iki ubona ari iki kintu yokora kugira natwe dutere imbere abanyeshuri bahetse uyu mwaka barabuka akazi cyane imiti iboneka mu mavuriro
Beka bishure mu mwishure Francis
arakoze Innocent twebwe igihe twandika igitabo turiko turerekana ingene programme yomera y'igihugu turavuga ido ni ido mu bintu bitandukanye ije bita amasecteur icokogwa rero mfatiye nk'avuze ngo imiti cyanke ngo abigisha ayo ni amasecteur no kwitana ibice n'ibisata nkora mutima mu gihugu ushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye abantu batagira icyo bafungura ushobora guteza imbere igihugu abantu badashobora kuja mu imbere ngo bige rero mba nibaza nti aho nahereye ni hajya uburongozi dufite mu bihugu byacu bya Afrika nk'eske no mu Burundi buha ikibanza kingana iki ibyo bisata mu mahera y'igihugu babiha ikibanza kingana gute ayo mahera babishiramo aragera aho umwigisha canke umugwayi abibona akenshi usanga no munsi umugwayi yimenye mu bitaro akimenye atarondeye umuti abaforoma bararengana bakanuma nivyo rero nagira nti ni itunganywa ryiza ry'ibyo bintu biva ku rufatane rw'ibintu bitari bike byotuma icyo gisata gishobora kumera neza usubiye inyuma mu myaka 20 nibaze mbega umuntu yinjiye mu bitaro Prince-Regent yafatwa gute Burundi unye niho goba bukenye cyane gusumba icyo gihe bahabuze iki kugira ngo umugwayi ashike bamwitwararike bica bifatana n'ibintu byinshi wa muntu ari karabikora umuforoma kugira ko adahembwa neza yirukangana aja kurondera iyo yisumamwo n'ibindi ni ibintu rero bifatanganye bitari bike byotuma umugwayi afatwa neza byotuma umwigisha afatwa neza bitari bike bidafatiye ubwo nyene ku mahera mugabo kugene imigambi itegurwa ngo abo bantu bashikirwe n'iryo terambere babipfuze.
Mwakoze. Dufite kandi Danny Junior. Danny Junior yagarutse ku murongo wa telefone, watwumva?
Yego ndabumva.
Utubwira amazina yawe y'ukuri naho uhamagariri?
Nitwa Daniel Manirakiza, nkaba mpamagaye ndi mu ntara ya Giteka.
Ufite akabazo cha intererano?
Intererano akunda kwenda gukurikirana Francis Kumbure, tugakunda kuza tureshanja ku bibazo bimwe bimwe. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi tugiye kuraba ku matoho yakozwe na ISTEBU, ISTEBU cya kigo kigeje kugeranya ibiharuro ngaha mu gihugu kuri uno mwaka w'2017. Abarundi bari bakwiye gufatira Kumbure ku biharuro bitari bike, Kumbure abantu birigo baratohoza bakabona ari igihugu cyacu cy'u Burundi ugwaruka hafi bice 55% bahanzwe n'ubushomeri, nta kazi babona bashobora kuboneka. Kandi aho rero tubavye urugero rw'abiga rugero yacari ruke, kuko usanga aya matohoza yatoye ibice 36% n'ibice 2% yuko ari abantu batigeze baca ku ishuri, hamwe ibice 39% n'ibice 2% aribo barangije umwaka wa gatandatu, hamwe ibice 24% n'ibice 5% aribo baba barize za secondaire na kaminuza. Mugabo muri abo ugacubona rero ibi bice ari binini cyane by'abo bantu babura akazi, gutyo rero urwaruka rugaca rukora buyita Kumbure n'ububi gito butaburimwo kubera batabona ibyo haza. Hanyuma ugiye kuraba ngaha kubijyanye n'ubushomeri usanga ugwaruka mwayene ina umuntu ashomereye amwayene ari imyaka 5 Kumbure n'amezi 2, ugasanga imyaka 5 n'amezi 2 nta kazi uwo muntu afise. Rero mvuga nti buryo ubutunzi bw'igihugu bwari buhari, murabona turafite Tanganyika, turafise isukari, turafise ibiki n'ibiki, kandi aya mazi yacu Kumbure turafite amazi mu Burundi dushobora gushora hanze mu bihugu. Ugasanga nk'ubwo kwiyumvira imigambi y'uko aya mazi buyashora hanze nka Kinju, abasansi mirashitse ngaho muri Tanzania Kinju y'amazi ngaho 2005 barashaka kuyagura 5,000. Nagira rero nyirakamo Kumbure indongozi zacu, urabona hariho abantu bafite imitahe, hamwe iyo mitahe ugasanga bagiye kudandaza isukari ibindi, twese tuke kubihebera abantu bato batugira biteza imbere, hamwe bo batunze bafite uburyo bagashyira umugitahe hamwe bagashyira ama industry amahinguriro yotuma ubuzi buboneka, hama utu tuntu duke duke aho usanga umushinga umateka arimo isukari ukadandaza isukari ukadandaza utuntu duto duto abatuhebera bene gihugu banabo baduhuge baduhuge, hama abantu bafite imitahe minini bashyireho amashyira hamwe bagashyiraho nka sosumo nka minoteri n'ibindi n'ibindi kugira ngo abantu baronke ubuzi. Nuko aho wenye mugihe abantu biwacu biyumvira twoba tuteye imbere kuko ubutunzi turabufise
bagutaka
guhindura mu mutwe.
Murakoze. Murakoze.
Murakoze nyamwe.
Mwo havuga iki Francis ngaho kuri ico cyumviro?
Muri make ntavuze nanje ndamushyigikiye, kireka kuri kimwe gusa avuze ibintu byiza Junior. Cyo nagira ndamubwire ibihugu byose byateye imbere byagize ama industry ntibyahereye ku ma industry. Itunga rya mbere ibihugu byose byatunze bikaje imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi. Igikurikira ni nk'ivyo vya mukerarugendo vyaravuze kuri Tanganyika n'ibindi. Nibaza rero ko igihugu cacu mu gihe co koresha uburyo gifise kuva mu mwaka w'2009 igihugu cy'u Burundi kigenera amahera yababa 10% uburimyi. Mugabo twese turabibona yuko uburimyi bwacu ayo mahera atabushikira. Bivuga rero yuko igihe uburimyi bwacu bwokoreshwa neza kuva mu misozi yose dufise, henshi dufise murabizi twa dufise indimwa nziza, uno munsi rikira kituka kuko atakiriko kirayikoregwako, atabafundi ibindi mu bakayitwararika, atakintu na kimwe cy'uburyo bw'amahera kija muri ibyo bisata. Aho umengo umwimbu ubonetse yari mwiza tubona uko waje tutazi wavuye, tukesha gusa ko akavura kaguye cyangwa umurimyi yagiye kubyitaho. Aha ni rero uburyo abarundi bakoresha uko yarabivuze, amahera nakoresha icyo ashobora abantu umwimbo uboneke, abantu babanje bafungure ibyo amahingurira abantu babijamwe mu nyuma, amahera ariko arakoreshwa mu bindi. Nayo ubundi tugaruka ha handi amahinguriro ntashobora guhakazi abantu benshi mu gihugu. Uburimyi bufashe ikibanza cya mbere n'ubworozi, niho abantu benshi baronka akazi kuko abariko barabikora bose babirimizi, bamwe yavuga bati batashitse mu mashuri cyangwa bafite mu mwaka wa gatandatu, kugira babikore bakenera gutunganyirizwa n'abandi bize amashuri nibo baca babakorera ibyo byose. Abantu rero uca usanga bagiye mu bikorwa. Naho rero nagira nti ndamushimiye, ahubwo ndaramushyigikiye no kuri ako kama bateye, ngira ngo hariho abashobora kukumva mu gihe batokumva, naho ntagumye yibaza gusa ngo afisubwa akama atera abandi, niyumva ko akama ahubwo yitera wenyine, nagira ati ejo nanje ibintu bikora, ntibaze ko ari muto, nibaza ko akuze ubwo bwenge afise ahubwo abukoresha, agira ati jewe nta myaka 2-3 isigaye ibi nanje ntashoboye kubikora.
Francis Rohero mu kiganiro muri Isanga no muvugizi wa Muvoma Orange aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kubanga bw'ibyuma hari engineer John Dryden afatanije na Faster Gebehu kuri mikro ya Eugenia Mukankusi tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.